Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
bakunzi ba radio inzamba gatega kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro wibaziki turabaye ikaze muri kino kiganiro aho no munsi tuza kugaruka ku mvugo zikoreshwa n'abarongozi abategetsi b'igihugu bakomakomeye aho izo mvugo ziba zidahumuriza. Prosper Nzisabira nije nabashikiriza kino kiganiro kuri radio inzamba agateka kawe mu buhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Jospendo w'Imana turabaye ikaze
murabihawe vuba cyane kugemere ntugemere ntugemere ntubibemerere ko baguhenda bakunyagisha ubwenge bw'abantu
kiganiro ni wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe mu gihe hatanguzwa indwi yahariwe abagwanyi hari ku wa mbere uheze ku gerekezo rya 16 uno kwezi uno mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye imbonerakuro yuko zoshirira zigakomeza zikizura zikabandanya gukizura. Bamwe mu batavuga rumwe na leta n'abaharanira agate y'akazi na muntu bakavuga ko iyo ngeso iyo mvugo atari nziza ahubwo yerekana yuko baje kwaka akazi kabajwejwe umutekano nkuko vyashikirijwe mu runani Sefor babivuga bafatiye kuri iyo mvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Wibaziki kuri ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri abo bari mu runani Seforo bobo ivyo bashikirije bavuga yuko izo monera kure zigiye kwaka akazi abajeje umutekano ubivuga ku iki kaze muri kino kiganiro wibaziki
abo bategura macha kuhiri abo banyuruzi kigega cya leta abo bagabanga n'ibitire abo kabanda banenja abo sabanda.
Kiganiro ni wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe twabibabwiye yuko tugaruka ku mvugo z'abategetsi barongoye igihugu zitaremesha abarundi hari ku gerekezo ya 16 aho hatanguzwa indwi yahariwe umugwanyi mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yabwiye imbonerakuro yuko zoshirira mbere zigakomeza zikizura kuri bamwe batavuga rumwe na leta ngo mu runani Seforo bavuga yuko iyo mvugo yerekana yuko izo monera kure zatse akazi zatwaye akazi abajejwe umutekano ubivuga ku iki twumvirize bazikame fokasi ari muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo ica vuga kuri iyo mvugo.
Mwaramutse neza. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye nta kidutangaza kirimo cyari ibintu tumenyereye imvugo yiwe turayimenyereye naho yitwa abantu mukuru w'igihugu ntabwo yugafise ntaci tuma yitandukanya n'abo tugize imisi tubona bavuga ya muhe ni bamwe rero ntaje kudutangaza mvuze iyo mvugo nk'iyo yerekana yuko nawe na gatima k'ubukoko kakiri muri we yigize ihanda ari mfisi ntabwo nibyo ashuhurira abanyimbonera kure ku banyagihugu azi n'amabi zikora uko ni ukutagira n'ukutamenyisha icyabajeje mu bisanzwe abona akamara amagara y'umuntu yobandanya kebura uwo yitwa ngo ni umutegetsi kuko nta muntu w'ukuri w'igihugu akabwira umenya kure ko adishuhurira ku banyagihugu kuko nayo zahora zibakorera yumva yari amabi atagira izina ubu ho yabashuhuye nyine arabeka neza ko ahubwo bokora gusumbura ibintu byo gutera ibyatsi iyo mvugo n'ibintu imvugo itabereye umukuru w'igihugu ariko nta kidutangaza kuko ibyo turabimenyereka turazi Evariste yavuye ayavuye ntarumwe adahaze urumva nta gitangaza kirimo yamvugo yabo nyine bandanye ari bikorwa byabo bandanye nta gishasha kirimo rero ni tumenyereye cyo twamanura gusa no kwiye kugumita gashi ntamere uwo muhitagiye kuko yo kwigenza nkawe yo hava agira ingwara nawe ariko byiza yo kwikebuka kuko itangira n'ibintu bidahisha icyubahiro akadakora n'ubutumwa afise yikebuke rero ahamagare abantu kwigenza neza nk'abahamagariye bunyamaswa kwitwara bunyamaswa gutoteza abo batavuga rumwe nuko nuko ndabibona jyewe murakoze
murakoze namwe Focus ikiganiro nibibaziki kuri radio Nzamba gateka kawe twumvirize na Simba de Leon ari muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke ica avuga kuri iyo mvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye iyo guhamagarira imonera kure gushirira no gukizura
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yatangusa indwi yahariwe umugwanyi yahamagariye imbonera kure gushirira kuruta no gukizura kuruta uko byari bisanzwe biri Runani na Gosefo Arusha mu rutavuga rumwe na leta ngo rukavuga yuko iyo mvugo abajejwe umutekano basa n'abatswe akazi kabo kugira basubirizwe imbonera kure uko n'ukuri kose mugabo jewe mwarabiye ku byo Runani Sefor Arusha rwavuze byo ntirwabeshe mugabo aha anya harimo ibinyegezwa bikomeye mu mugambi wa SNDD FDD kuko umugambi wa SNDD FDD kubushitse ku butegetsi bigaragara kandi byabonetse yuko nta migambi itomoye yo gushikiriza igihugu bigeze bagira imigambi itomoye bashyize imbere ni ukuguma ku butegetsi gusa niwo mugambi bashyize imbere igihugu k'ibishamba igihugu k'umusaka igihugu kiba iyarara nicyo bo bashaka uko kibuko ariko kose bo bagume ku butegetsi gutera imbere cyangwa guteza imbere igihugu cyangwa guteza imbere abanyagihugu si wo mugambi wabo. Umugambi wabo ni ukurema ibintu mu gihugu byotuma igihugu cyamana ubwoba kikamana imitima ihababutse bakama babatinya babone nk'ibikoko kubijya babona bakiri mu ishyamba kuko bakiri mu ishyamba umugambi wabo nyamukuru kwa urumva baje bagira ngo bahabuza demokarasi cyane cyane bavuga yuko bahabuza ubwoko bw'abahutu bwari bwaracinijwe kandi mu byagaragara wamenga ibyo baharanira n'ibyo mugabo bashitse ku butegetsi si byo bakoze nk'uko bakoze bakiri mu ishyamba ntibatumbera igisoda ngo bagwane nyakugwana ubu rero ibi byo gufata imbonerakure bakazishyira imbere muri byose ni ukuvuga ngo igisoda nta cyizere bakigifitiye igipolisi nta cyizere bakigifitiye kandi biragaragara kuko imbonerakure niyo mucamanza mukuru muri icyo gihugu cy'u Burundi imbonerakure muri icyo gihugu cy'u Burundi iravuga rikijana yicuye ishatse igakizuye ishatse
Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agateka kawe tukagaruka ku mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yahamagariye imonera kure kukizura no gushirira mu ijambo yashikirije kundwi yahariye umugwanyi hari kwigerekezo rya 16 uko kwezi wibaziki kuri izo zashikirijwe n'umukuru w'igihugu Nunzwe n'Imana Dismas ari muri komine Makebuko mu ntara ya Gitega tumve nawe icya bivuga ko.
Amuzi cyane. Nakuru cyashikije na Barisi Bashirimi. Esamwe hitanga cyo n'umunara n'itwarwe n'uwo umunara cyo n'itwarwe cyangwa cyane ko n'itwarwe ibikoko bakora. Nakuru n'uko Kwa jini kwa kwa jini ya hizyo yungu kifatatani kwa riusi kwa yukono jeste lishi mjibu mwana wakuri nishi kwa jina la anu waka chane kishwa wata shumimbe mwana wakuri chana wata kwa mwana mwenye kwa wala jini kwa kifatatani kwa riusi sozo hamba na makori ya leta na makori ya nyaji huku nyema uro hukwari kwa mewe imigambi mingi mingendo mse vidanga sozo hapete kwa kama yungu wanawa soo kitu wa kanji huko wa sobo wa kwa mahala riho mnagi guhari nukuri mamezi wa charuka inawewa jago uzoski jena uwa nisasora nisamze mamuhumene akitavema imigambi mingi zendu bisita wa nagi huko isi imigambi mingi wa nagi kuchana uko itwana wa nagi kuwesi wa chanuga hinda usame chana kujiri kura uge maa kwa hivyo kwa jini wa jihugwa sari huku kwa ragira anu kwa jihugwa wa jiri mhema wata ugewa kuriichi kwa funga nina mba nina hume zogu kwa nina hatu kwa nchana mula kwa
murakoze namwe Dismasi muri hariya imakebuko ikiganiro ni wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe tumvirize n'undi munywanyi wewe yasavye yuko bamuhindura ijwi mu gakavuga yuko ari mu gisagara cha Bujumbura
ndabaramukije aha jewe ndi mu gisagara cha Bujumbura nagira nterere kuri iki cyumviro kuri imvugo y'umukuru w'igihugu wacu yavuze yahamagariye mbonera kure kukizura gusubirira inzego z'umutekano ubundi jewe uko ndabibona n'agasuzuguro katagira uko kangana agasuzuguro karenze cyane vema kumva umukuru w'igihugu ahamagariye abantu hatswe abantu b'abanyagihugu batazwi muri leta abantu nyene bari ngaho bibera hagati mu gihugu ngo baze bakizura bacungere umutekano ubundi yasuzuguye bategetsi b'abasoda yasuzuguye inuntuze igisoda gipolisi yagisuzuguye gose nta kuntu uhamagarira imbonerakure ngo zibe arizo zikizura kandi inzego z'umutekano zihari ipolisi n'igisoda gihari icyo nibara ku mutimere ni ukuri ibintu bizozana ingaruka mbi mu gihugu bizokaga ingorane mu gihugu mugabo jesi mbona uko nyine n'igisoda n'igipolisi kireka ibintu bikakogwa kireka intuze ya aba bantu batazwi bakaba aribo bakizura barabatsa akazi rwose rero mu kino gihugu cyacu ibi bintu birarenze cyane birakomeye
kiganiro ni wibaze iki kuri Radio Nzamba agateka kawe hari ku igenekezo rya 16 igihe hatanguzwa indwi yahariwe umugwanyi mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba mu jambo yashikirije ya haye uruhusha yahamagariye imbonerakure kushirira no gukizura abari mu runani Sefor bakavuga yuko ari ukwaka akazi abajejwe umutekano bukuru ari muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi na barafise icyo avuga kuri iyo mvugo
ndabaramukije cyo nibaza kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu avuga yuko imbonera ko yagiye gushirira ikaza zirakizura bari basanzwe babigira bari bazari zitangwe zibigira zikizura zikurikira abantu busa kandi urabona uyu Evariste Ndayishimiye n'ari umukuru w'igihugu niwe atwara CNDD-FDD ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD urumva niwe atwara izo mbonerakure ibiba byose arabizi ibiba byose imbonerakure zikora arabibona yorera kudushyigikira gute kandi ari umwami w'imbonerakure wese fui mbonera kure mbonera kure zakoze ibi kutakera kuva muri 2005 CNDD-FDD takubutegetse kugeza nubu mbonera kure zira kimanza mbonera kure zira korana n'igipolisi nenga niyo bategeye igipolisi aho nindushyizemo n'abasada bamwe bamwe bakorana n'imbonera kure ndumva mbonera kure rero muri iki gihugu hakiri CNDD-FDD sokwama zikoreshwa n'uwo mugambwe nyine
kiganiro ni wibaze iki kuri radio Nzamba gatega kawe tumirize na kamwe n'ubusa Fideli ari muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo nawe atubwire ico avuga kuri iyo mvugo yo guhamagarira imbonera kure gushirira no gukizura imvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
nibuke yuko kuri igihe yatangutse uwo munsi mukuru w'imbonera kure Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abadefiye imbere yiwe yabise ngo ni batayo nimba bamaze kwitwa ibatayo ibatayo y'igisodo urumva yagiye ku ruhande ibatayo y'igipolisi nta kibanza gifise uburera ahubwo n'abajejwe umutekano biyubare kuko imbonera kureza ahora zibangamira abapolisi bamwe bamwe zikabangamira abasoda bamwe bamwe na cyane cyane ubwoko bw'abatutsi ahubwo ibara rigiye kugwa urumva imbonera kureza harashingiwe impigi kuko zabwiwe yuko n'igihe hogira umuntu avyura umutwe zifise uburenganzira bwo kumwivuna urumva kumwivuna n'ukurasa kuko zaramaze guhabwa inkoho zihabwa n'amategeko zishingirwa impigi n'umukuru w'igihugu ivyo biragoye cyane kandi mbere si heza n'ukuri kuko ivyo n'ukuvuga ngo imbonera kure ahizobiri imbonera kure ahizobiri uwari wese azoyibona itinye kuko niyavyura umutwe naho imbonera kure izomudendereza ikavuga yuko imufasha iri kuyahungabanya umutekano naho yocimurasi zosigutiye ariko ahungabanya umutekano nicyo gituma naciye ngwanira igihugu kuko iryo tegeko bararihawe ry'uko akwiye guhagarara igihugu uwari wese aje guhungabanya umutekano bakamwivuna kandi ayo mategeko ntiyahawe igisoda ntiyahawe igipolisi nubwo yahawe imbonera kure byumvikana yuko bateretswe hejuru ku isonga havuye umukuru w'igihugu urumva ubuhazi mbonera kure
ikiganiro ni wibaze iki kuri radio Nzamba gatega kawe aho twagarutse ku mvugo yo guhamagarira imbonera kure kukizura no gushirira imvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe hatanguzwa indwi yahariwe abagwanyi hari ku gerekezo ya 16 uku kwezi uno mwaka nyene Nduwabike Joshua ari muri komere rutegama mu ntara ya Muramvya tumbe nawe icyavuga kuri iyo mvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'ibitangaje umukuru w'umugambo urumva yari umukuru wacu ibyo bituma rero ibizoba zizohohotera cyangwa zizokwica nabo zimaze kwica byose bizoje kuri uyu mugambo CNDD-FDD nabo ngo ubwo umugarira ku butegetsi utagomba kuhava umwanya n'umwanya kitarinduka ni bibiliya gusa nabo ubundi CNDD-FDD niyo mishyira hagati mu ginyo ngo bazodutwara imyaka icana oya hatogeraho bihagarara kugira Alexis Nduhije avuga ati twebwe abarundi nyine nitwe dukwiye kurwanira igihugu cyacu nuko Alexis Nduhije avugishije ukuri twebwe abanyagihugu nitwe dukwiye kurwanira igihugu cyacu CNDD-FDD kava ku butegetsi nta wundi muti ni igihugu kizobona iterambere abanyagihugu tugasubira tugakundana kuko urabona leta iguma iducamo imigwi ngo abenegihugu n'abanyagihugu ukayoboka iyo mvugo y'ikirundi iyo bayikuye ukahabura ibyo bituma dukwiye kuja hamwe tukarwanira igihugu cyacu izombonera kure n'abaCNDD-FDD bamwe bamwe bazaba bakoze ibyaha urabihanirwe kuko nakwama mu misi yose mu nduru amarira abantu bicwa n'imbonera kure abatuna kugwa n'izo mbonera kure ni ukuri turakwiye twese abarundi tugahagurukira rimwe tukakonya CNDD-FDD saba murakoze
Murakoze cyane namwe Joshua hariya mu rutegama mu ntara ya Muramvya twakira umunywanyi wa nyuma akaba ari Rukata Gabriel ari iburambi mu ntara ya Rumonge n'abatubwira icavuga kuri iyo mvugo
ni kuvuga ko bakwiriye kuraba neza azimbonera kuri bakora rekurira mu banyagihugu nzokora ibyo bashaka abumva bazokwica uwo bashatse bamwice bamudodomereze ari uwo bahuye mu ijoro ngo we wariko uraca guhungabana umutekano warimo uraca he bamubaza byinshi babahuye bazamuhohotera kubera n'abantu amategeko bafise amategeko abagenga n'abantu nyine b'abanyakajagari mu gihugu cyacu rero n'ukuri birateye agahinda mu gihugu cy'u Burundi kwitwa ngo hariho ngo imbonerakure ngo zijeje umutekano mu gihugu zigenza bwa gisoda zigenza bwa gipolisi birateye agahinda rwose yego nuko jewe numva ndabibona nariko ndabibona rero makoze mu kiri umugisha no kuvuga ko twebwe ibyo tubona mu gihugu ari akamaramaza urumva izi mbonerakure zibica zigakiza nizo zimeze nk'izigaba igihugu zirategeka umupolisi umusoda ziramutegeka ati poliki urumva igisoda n'igipolisi ntavise muri iki gihugu abo izo mbonerakure nizo zimbona ziganje zikora icyo zishatse mu kino gihugu urumva n'akaga gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yego murakoze
bakunzi ba radio inzamba gatega kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro wibaziki aha niho kigarukiye tubutse yuko twagarutse ku mvugo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe hatanguzwa indwi yahariwe umugwanyi hari gwenekezo rya 16 ku kwezi akaba yahamagariye imbonerakure gushirira no gukizura murona ni Seforo bobo bakaba bavuga yuko iyo mvugo yerekana yuko abajeje umutekano batswe akazi kabo Prosper Nzisabira nigera ariko ndabashikiza kino kiganiro muringa bw'ivyuma tukaba twari kumwe na Jospe Nduwimana dushimire mwese mariko murumviriza kino kiganiro aho muri hose eka namwe mwagize icyo muterera ikindi kiganiro wibaziki tukazokubashikiriza ku munsi wa gatatu naho ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio
Wibaziki
uko gutegura amatora
Wibaziki
kamera iyo ngiye bajye ntago nayakiriye neza